Inyuma y'imyaka inuna ni fose rutumye ko imyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo cha president Nkurunziza urongoye Vitano Nshimirimana yemeza ko n'abagenzi be batazigera bicuza ingingo bafashe
urunani rwacu cyo kimwe n'andi mashyira hamwe hamwe n'abarundi benshi bakunda igihugu twari twabonye yuko icyo kiringo kidahwanye n'amategeko n'amabwiriza y'i Burundi mukungene icyo kiringo gisanzwe gitandukanye n'ibitegekanijwe nibwizwa shingiro ryo mu 2005 hamwe n'amasezerano y'amahoro no kunywanisha barundi yo mu 2000 igihe twahaguruka twari twasemereye tugira tuti iki kiringo uyu Petero Nkurunziza kakiha kizotuma abarundi bajya mu bibazo bajya mu ngorane igihugu gisubire mu ndyane n'ukuri igihugu cy'u Burundi nyuma y'imyaka 4 cyarasambuwe mu bice bitandukanye by'umutekano aho igihugu cy'u Burundi gisigaye cyarabaye ikiro by'umugani gitwazwa umukazo aho igihugu cy'u Burundi atawukiyogora amaradiyo yarasambuwe amashyirahamwe aromogwa atomowe arafutwa abarundi bajya mu kangaratete barahunga kuva mu 2015 kugeza n'uno munsi ibi bintu twari twabibonye yuko bizogenda nk'uko
naho icyo batinya cyo cyabaye Nshimirimana yibaza ko ari agira ikomeye kubazaruka mu minsi iza
hariho n'ibyo abahasize ubuzima abapfunzwe abomoye mu gihugu benshi barabigize ariko rero burya umwidegembyo uragwanikwa iyo umuntu ari ku rugambo rwo arirwo rwose nta buri cyo atakaza ariko abapfuye cyanke bapfunzwe cyanke abomoye igihugu uno munsi ntibo kwicuza barafite izina ibyabashikiye byose byabashikiye ikiruko kuri kuko bari kubagwanira agateka kabo agateka kabubu hamwe n'abazozi kuko igihugu cy'u Burundi tukakireka kigatabagurika tuzobibazwa umwe wese azobazwa n'urunganwe ruzodukurikira ico yakoze umunsi igihugu cacu gisha ubwo rugamba rumaze imyaka n'ibyo mugabo n'izoza ntituzoruta hasi tutaronse ico twarondera ico naco si kindi umwidegembyo ku Burundi wari we wese n'umutekano n'ubutungane ku murundi wari we wese abarundi bose ntibazoba perezida abarundi bose ntibazoba abashinga amateka muga twese turifuza yuko umurundi aronka ahaba agatunganizwa agashobora kujya utwoya biriya kubi
uko biri kose abahinga bamwe bamwe nka Padiri Desire yamuremye basanga amashyirahamwe yigenga asa na yangu
uravye neza ingene imyerekano yabaye muri za Burkina Faso n'ahandi n'abantu bavyuka nta uhamagara uwundi mu Burundi rero harabaye tuno kwita sensibilisation kubwira abantu ni bimwe vya misleading kudasoma neza ibimenyetso vy'ibihe kuburyo abantu bacha bavuga bati mumaze kuja imbere u Rwanda ruzocaruza rubafashe ubururi no Burundi u Rwanda no Rwanda Kongo ni Kongo Tanzania ni Tanzania
izi mukuru Fokse ntariyobewe
hariho yabihinda cyane bibaza yuko amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki adakurikirana politiki politiki ikurikirana umurundi wese yaba mu gihugu yaba mu mahanga ariko rero amashyirahamwe ntarondera ibyiciro bya politiki kugurondera ibyiciro bya politiki ni ukuvuga yuko ayo mashyirahamwe yubakitse umugambwe hanyuma akarondera yuko umugambwe buri ku butegetsi nka CNDD-FDD uhava nayo akahaja ibyo rero nibaza yuko atamuntu yo turegera karimbi ngo avuge yuko kuva na kera n'uno munsi amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki yigeze aronderera gusubira umunyepolitiki n'umwe
nahavuga ko atavyo yarondeye leta yafuze mu kwezi kw'icumi 2016 yagiriza gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 Pierre Claver Mbonimpalongo ya Podi yashatsigura ko kwabaye nko kwimara umwikomo
ikimenya yamenya nuko ivyegeranyo ariyo maraporo tuguma tuyasohora ku kwezi ku kwezi hanyuma ayo maraporo rero yose turayatanga mu makungu bashaka n'abategetsi b'Uburundi bamwe bamwe twamatuye abaha ndazi kwa yasoma no ku masite y'iwacu
kuva hatuze njyana za politike mu Burundi mu 2015 oni yavuze ko abantu bagera ku 2200 bishwe abarenga 1400 bahungira mu bihugu bibanyi abarurwa 100 nabo baburwa irengero ibi byatumye mu kwa kane mwaka 2016 sentare mpuzamakungu mpana bya hayirahe itanguza amatoza u Burundi bwisokoramo mwaka wakurikiye kibigihugu ca mbere gifashije ngingo ku isi yose